肉末洗的时候就突然间就在那一个干土温压把火也煮了一点也煮突然间在那一个干土里过去就是你那么看那么多的车间的云路就是一个月三步可能是某某
ibintu bisambuka ushaka kuvuga amazu hari amazu akiriko arabomagurika
amazu yego jusqu'à nyuma hari amazu yakiriko aragwa abantu bariko barahunga
igisagara ubamwo ukekiri mu bisagara byasindikaye
hari isagara bibiri byasindikaye gose igisagara canje kirimo mbaga Gaziantep igisagara cyasindikaye cyane
aho ugeze amaso uri muri Gaziantep uwo niki amazu agukikuje ameze gute abantu ubona mu mabarabara baba bameze gute
urabona amazu yose yaraguye abantu amawupito aruzuye abantu bose bariko barababara abantu bose bariko barahunga nsomama nyene
inyamugigima ikiba yabaye ari mu ijoro hanyuma murabyuka muguma mu mazu tubwire kumu dusubije muri rya joro ryo kuwa mbere
abantu bari baryamye danku twumva ikinyamugigima normalement cyatanguye gato biraba ngaha gato nyine abantu ntibabyutse bari bazi ko bisanzwe gica kiraba cyane cyane abantu turasohoka hari hakanye avelaneje abantu barasohoka nyine hanze nta kuntu twari kuguma mu mazu tuguma hanze gushika mu ma 5h 6h baca baradutwara abashoboye kuja mu nzu gutora impuzu nyene zishushe ababa mu mafuro yo hasi baragerageje kugenda gutora impuzu gufasha abatari bambaye barazanye impuzu turambara turaguma hanze quelques 2h hama haraje service iraza kudutora badutwara ahandi hantu hari un peu plus sécurisé twahavuye umunsi ukurikira à 2h du matin badutwara ahandi hantu kubera twari benshi c'est un étage baratabanura abantu baratweparpia baradutwara ahandi hantu dans un salle de sport abandi babatwara mu mahotel ameze neza c'est ça
mu gaca nk'abo bagumye abo bagumye tuvuze kuri abo bagumye nko muri urwo rusare runini barya amagute aho bari hameze gute bararonka ico biyorosa
twari turi nyine twaryama hasi hari intebe nyine zo kwicarako abari basimenyere baricaye ku ntebe abandi twaryama hasi nta bintu byo kwifuka imbeho yihari ikinyamugigima nta mashofaje nta na kimwe nuko indya twabironka apen
ariko muriko muraronka imfungurwa bararonka ibyo bifuka bakiri muri ayo masare atandukanye
ego hari masare yaronse ibyo bifuka yandi nyine yabibuze indya turabironka ariko sepa ntibiri suffisant ko
ntizikwiye
turaronka nyine indya ntibikwiye
none Gasabri yakwambwiye ko wiga nkaba numva abana muri kumwe abo bana ni nawe uri kurafasha ku canke bimeze gute
oya ubonye two turavugana nsomama ndiko ndagenda mu yindi ville abashoboye kuronka amatike twuko turagenda mu yandi maville nyene kugira tuve muri ayo mazu amazu yose ari danger yo kugumamo ndiko ngenda Ankara muri capitale hari niho hari ambasade nibaza ko hari abazodufasha
uri kwerekeza ugenda uja muri ambasade
ego ndiko ngenda kuri ambasade
uriga amashure bimeze gute nayo bababwiye gute amashure yanyu aracahari inyubako zayo hari amakuru mufise
ndeka amashure yahagaze kuko twumva batubwiye byoshobora guhagarara pendant 3 mois kugira barabe ukuntu bo kwiorganiza amashure nyene ahantu hose hari amafisure nta kuntu twogenda mu nzu yako hari ikigiye ko twosura kandi kugenda amashure canke twokwiga en ligne ibyo amashure ntabyo turamenya neza probablement kusura ku ishuri afite 3 mois
umugambi wawe umaze gushika none muri ambasade n'inyabaki urahaguma ucubura je Bujumbura cyane
ntabyo ndamenya bizovana na programme y'ishuri après une semaine wazomenya ko tuzosura ku ishuri cyane nyene iyo 3 mois tuzosiga hani bizovana na programme yo ku ishuri kandi ndashobora gusubira muri ville yanjye normalement ndiko ndiga enseignerie abanshomye twese gasi bariko baradushaka muri uyu mwanya batugiye dushobora gusubirayo gufasha l'hôpital
nuko Sabria Samir Kaze reka tukwiye kubandanya urwo rugendo rwawe twumva ko n'abana muri kumwe batanguye kurira ugira urugendo rwiza kandi tubikurije gukomera mu bihe murimo wakoze Sabria kuri kano kanyu hayije ry'Amerika
merci namwe murakoze kunyumviriza